wibaziki ikiganiro kigumwa nya ugushikiriza icyumviro cyawe kubivugwa hijya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi
wibaziki
twakure andika ubutumwa ariyo message canke uturungikire amajwi ariyo audio
wibaziki
kwa
kwa andere kwa kamila kwa 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 kuhinga bwa none bwa Facebook bwa Radio Inzamba agateka kawe ikiganiro wibaziki uno munsi tukaza kuba akanya muvuge kubijanye n'icegeranyo cyashikirijwe n'umugwi Severe ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi aho icyo cegeranyo cyashikanye imbere y'inama nshingamateka. Prosper Nzisabira igenda bashikiriza kino kiganiro kuri Radio Inzamba agateka kawe muhinga bw'ivyuma turi kumwe na Theodomir Manirambona tubahe ikaze. Ikiganiro ni wibaziki kuri Radio Inzamba agatega kawe dusubira tubaha ikaze. Uno munsi nkuko tubabashikirije tugaruka ku cegeranyo cy'umugwi Severe umugwi ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi icegeranyo uwo mugwi washikirije inama nshingamateka kuvyaranguwe muri uyu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Wibaziki kuri ivyo vyashikirijwe n'uyo mugwi uko mwavyumvise twabibashikirije mu makuru. Umunywanyi wa mbere akaba ari Rishari Rukohoza. Rishari Rukohoza ari mu ntara ya Gitega muri komine Itaba. Tumbe icyo ashikiriza kuri ico cegeranyo.
Mwaramutse neza. Ibyanyu na Severe rero kwa ko tanakimwe cyadushimishije kuko ujya mu kuvyukora n'ibintu bitajanye n'amategeko kuko nta kintu kimwe kiziba kirimo bato bakora. Severe je no kwa ko ari gikoresha cy'umugambo senze DFD. Bariko bakorera bwa bane ko bakorera abanyagihugu. Ko nta buryo bufata bakazuragura abantu kaca babitirira ngo nabaho tubikwirindira kabi. Kato zikora imigwi myinshi yifwa abatusi bishu bishwe muri rya myaka. Mugabo ikinogo cyose njyane cyo muri 2009 bo bamwe baganda rwa 2015 bakabahamba hamwe bose bavuga ko babitirira kabi. Cyo kitima ya takina kime ujya mu gutushima mu kuko nabakozi bawo turabona ibyo byo bakora nta muntu umwe ari tubwenge ibyo bakata bibona cyane ko je cyase ndebe tete cyo kugira abacanishe ngo abanyagihugu gusa nta kindi kintu ariko baratwereka karatsinda murabura n'abahukura ngo bamwe bamwe ibyo bavuga umumesha makuru ngo Kenny Claude numvise ngo kwana n'icyo kinya nabo basevere nye ugiye na ibyo avuga murabaze kupfiba bamwe bamwe ntawo bibisubiramo ngo ahangira ngo ibyo avuga nta matabizi ni ibintu ngira atamuntu ashaka kubisubiramo afise umuti kacaumba ngo bakorana yose be ucaumba nk'uwo mugore w'umunyabaki nuwo gutesha intumbira abantu gusa nta kintu njye mu kuri kuramara no kuri cyose ntashumbura no bavuga kuko rezi poza ko tano ubaho kuko ibyo kuri akora si byo si biza gusubiza hamwe n'abanyagihugu n'ibita kubasambuza no kubateranya cyo kubwa rezi poza ko mu gutabaho kuko ntashuri kuri akora abanyagihugu ataka kugomba kubateranya gusa nta kintu ego nta kintu cyashimishije na kimwe nta cyari ko nta byo nshimishije kuko nta n'ikirimo nabakora mu bonye n'abantu bari ku bakorera umuganga bakora sa ndiye tuzi gusa nta kintu cy'akamaro cy'igihugu cyo muri kimwe nuko no kandabona mu rakoze
umugabo nyamugabo cyangwa kugukuri akana zwani amahoro ahari.
Ikiganiro ni wibaziki kuri Radio Inzamba agateka kawe. Nandu wayo Prote ari muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo na barafise icyo avuga kuri ico cegeranyo cy'umugwi Severe ugejwe ukuri no kunywanisha abarundi.
Murakoze cyane. Iyo cegeranyo twara cumvise mu ncamake. Ijya bintu ndayicariye cikirije. nibyo yatumwe na bashebuja kuri nziza na Calista ndayishimiye bene CNDD-FDD bijya n'ibyo gushimisha bajya abantu bamutumye n'umugambwe CNDD wamutumye hanyuma intumbero yabyo no kugira ngo akabure imitima y'abahutu bakomeza kugwiza urwango ku Batutsi n'ibyashika mu buryo bubonetse no kwihora bazokwihore kijya nicyo bamutumye gukora mugabo kijya yakoze ntabwo yakoreye abarundi bose nta nubwo yakoreye n'abahutu nta nubwo yakoreye n'abatutsi irakora y'urwango no guteranya no kuri iyi nzigo y'inzikira hagati mu barundi kugira ngo iryane zihore ziri hagati yabo ntibuzure ntibazibigire bahuza na rimwe rero kiriya cegeranyo nicy'ugushiburwa siniyumvira yuko hari abarundi bazogira agaciro turetse abamutumye kandi n'amakungu hari hinjabwenge turiko zirasisigura n'amakungu azovyumva ko ataco vyavuyemo kandi b'igihezo ryavyo ubutegetsi bugahinduka n'ibyo bazobisubiramo ndayicariye n'abamutumye bazokorwa n'isoni mu minsi iri imbere ntituzi umunsi ariko burira ntibushika ku mpeshi izoteba bizosubirwamo murakoze
ngaho w'ukuri arangwa n'umutima akamavugwa neza mu bantu bose ngaho w'ukuri arangwa n'urucumu
iganiro nibibaza kuri hadwe nzamba agateka kawe undi munywanyi agire icashikiriza akaba atashatse ko tumuvuga izina akaba yasavye nuko twomuhindura nijwi
nene nabo ba no yitwa kaico aravugira ngo bapfuye babahutu ngo na ngo batsinyo babagandaguye nao wanari karavugira ndazi ko barigaya bararigaya bararigaye karavuga kuko nabo barazi kuri aba bene data bene wacu barazi uko ari karakorera umugambi kandi kuva akiri umuntu ze ya akiri umukuru wa seniko byanyahengamira ku umugambi w'abasenide rero nicyo kuri twashimishijwe n'ibyo arimo arakora n'ibyo yashikirije nta namba kandi nta kintu na kimwe cy'icyiza yakoreye abantu icyiciro ko yarimo arakora cyo kunywanisha abantu nta njyewe nigeze mbona ko cy'ingirakamaro yamariye abantu yariko aratunganiriza yaba n'amatongo ya wasanga hari abo ariko arayanyaga hari abo atarimo aratunganiriza neza hari abo ariko ararenganya eka nta kintu cyiza yakoreye abarundi iyo ntituvuga ko arimo arakorera abarundi uyu ni gateranya gusa ni gateranya nateshwate uko abarundi bari bipfuza ko batunganiriza siko ariko arabikora kandi ko babivuganye ntuzeya yarusha siko icyo gikorwa kiko kirakorwa oya nta namba kuko kiko kirakorwa n'abasendede gusa abari mu ntwaro gusa rero ibyo bintu bihagarare icyo bintu bihagarare ibyo ariko arakora sibyo na gato ntibishimisha abarundi kandi si bimwanisha abarundi oya ntabwo byadushimishije
Isidori ari mu rusaka mu ntara ya Mwaro na barafise ica vuga kuri ico cegeranyo c'umugwi Severe ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi.
Yego murakoze. Twa turakenguruka cyane rwose ibikorwa mu kuri Severe uri kurakora. No kuri tugasaba uburongo Severe nyakubahwa Petro Claver ndayicariye no kuri umwe turi karakoresha mu kuraba ibyabaye mu gutohoza ibyabaye muri 72 n'ukuri nabandanye ahubwo tukamusaba ko uwo mwete akura mu kuraba ibyabaye muri 72 awukore no kuraba no gutohoza ibyabaye muri 93 yongere atohoze neza no muri 72 hari ibyabaye mu za rumonge ashyire umwete mu kubitohoza amagufa yose yizabaye mu rumugi naho nyine arondera nkuko ariko ararondera y'umuzaruvu no mu zindi ntara kuri nabandanye ku no muri 1993 bagira uwo mwete nyene hariya za karuzi hose za bugenda na hose agenda agira uwo mwete no kuri arondera amagufa yose hanyuma no kuri batohoze babandanye imezo bariko bakora ibikora inka gusa umwete bariko bagira mu zabaye muri 1972 bagire mu ntara zose naho byari byahereye mu rumonge bongere baje no muri 1993 barabitohoze neza navyo nyene no kuri amagufa yose bashiri ahabona hanyuma no kuri kugira babivuze nyene kugira ngo ingenzi ngo zizoze kuzaza kurara tubagira kahise no kuri iyo myaka yose n'izo ntara zose aho byabereye no kuri ingenzi zizoze ziraza kubiraba yego no kuri nabandanye neza nabandanye uko turamuteye intege umwete nawe ushyire mu kuko byagiye barakurikirana mu ntara zose no muri iyo myaka yose tuvuze yego
ngaho w'ukuri arangwa n'umutima akamavuga
ikiganiro ni wibaze kuri radio Inzamba gatega kawe aho twagarutse ku cegeranyo umugwi severe ujejwe ukuri no kunyanisha abarundi uherutse gushikiriza inama nshinga amateka icyo cegeranyo kikaba ari ibyo uwo mugwi waranguye uyu mwaka uheze w'2020 aho hakaba hari ku mugenekerezo ry'umunani ku munsi wa gatanu uku kwezi uno mwaka nyene wibaze iki kuri icyo cegeranyo nkuko twabibashikirije mu makuru yacu atandukanye Rukundo Oporo ari muri komine Gahombo mu ntara ya Kayanza
naho umugwi ujeje kumenya kuri no kurekuriranira wikeza mu gikorwa waranguye ko cyagenze neza yewe novuga yuko umugwi ujeje kumenya kuri no kurekuriranira wananiwe mu gikorwa ujejwe cyo kunywanisha abarundi uyu mugwi murabona yuko watanguje igikorwa cyo kuzura ibisigarira by'abantu bapfuye mugabo muri icyo gikorwa nta na rimwe wigera werekana ibisigarira by'abatutsi bagandaguwe mu myaka irangiye kandi tuzi neza ko mu Burundi impande zibiri zose ku bahutu n'abatutsi habaye ubwicanyi none ni kubera iki uwo mugwi utigera werekana ibyo bisigarira by'abo bantu bose ariko tukama tubona ngo abana b'abahutu bishwe mu mwaka uyu abana bandi bishwe mu mwaka uyu ariko ntitwigere tubona abatutsi berekanwa ibisigarira by'abatutsi bagandaguwe batwereka bagandaguwe muri iyo myaka je nibaza yuko uyu mugwi aho gushaka ko haboneka impinduka mu gihugu uyu mugwi biraboneka neza ko uri kurashaka kubyura gashavu mu ruhande rumwe novuga mu ruhande rw'abahutu kugira ngo ako iyo nzigo yakazikira igume mu mitima yawo kugira ngo ntihere kagume ka ya nzigo bafitiye ubwoko bumwe nzanze yuko aricyo gituma nacyo gituma navuze yuko umugwi aho gushaka gusubiza Uburundi mu kaga karangi igihugu mu myaka irangiye
umugabo nyamugabo yamavugu kuri
Ikiganiro ni bibaze iki kuri Radio Inzamba agateka kawe Toyi Jean Marie ari muri komine Bukirasazi mu ntara ya Gitega arafise icashikiriza kuri ico cegeranyo cy'umugwi Severe
Claveri yaratumwe Claveri bamubwiye cyo kushikiriza ibyo biza kuvuga bijya yavuze siji kuri ego birateye isoni rwose ntabwo byadushimishije kuko ujya mu mugabo arahengamye rwose arahengamye ntariko arakora igikorwa cyo gutunganiriza abarundi ya ariko arakora igikorwa cyo gutunganiriza abasendede gusa abasendede nibo ariko aratunganiriza bonyine nawe ubundi nta barundi bose bikara arashaka kunywanisha ntibibaho ndetse yaramaze kugira yamaze guca urubanza kandi abantu bose abarundi bose baricanye abarundi bose barapfuye nta bwoko bumwe bwishe ubundi bose bapfuye rero uri kurahingama kandi mu Burundi tuzi neza ko bagize bose bagandakuranye ukacuvuga ngo hapfa ubwo wumva atari gateranye uwo mugabo ndayicariye ni gateranye kandi ivyo ariko arakora bizogira ingaruka mbi ivyo ariko aravuga bizogira ingaruka mbi n'akazi kiwe we data banje ashobora kuzoba yapfuye ashobora kuzoba atagihari cyangwa bashobora kuzoba hari subira baho nabyo birashoboka kimwe muri ibyo birashoboka ariko ndakubwiye ko ivyo arimo arashikiriza ivyo ariko aravuga bizogira ingorane bizogira ingaruka mbi ego nukuri ndamubwira ibyo ariko aravuga atari by'ukuri atari kuri nta cyiza kirimo ibyo ariko arakora nta kintu na kimwe gishimishije muri ibyo yavutse nta na kimwe
umugabo nyamugabo yamavuga ukuri akamagwani y'amahoro ahari
Emile sinzi nkayo nawe ari muri sosumo mu ntara ya Rutana nawe agira tubwire icyo avuga kuri icyo cyegeranyo cy'umugwi Severe
Amahoro ndabaramutse amahoro neza ni mu kiganiro wibaziki rero iki kiganiro cyaciye imbere y'inama ishinga amateka icyegeranyo cyatanzwe n'umugwi Severe na kuri ni bintu biteye isoni kabisa isoni rwose ibintu yashyikirije amateka birateye isoni rwose na kamaramazi jewe narabyumvirije ndabitwenga birantwenza nk'ikintu yavuze ngo impuzu z'abantu ba Sebutande bo muri Sebutande bapfuye bishwe batawe mu binogo ni impuzu zigikomeye impuzu ngo zomesurwa ngo zikongera zikambagwa icyo bintu cyarantwengeje rwose n'ukuri nakamaza ku muntu yize nk'urya muntu yitwa yoba ari umuntu w'umugabo nka kurya akavuga ikinyoma nka kicya cy'uko impuzu y'umuntu yapfuye wo muri Sebutande ngo yomesurwa bakayambara n'umukama wanje umukama w'ikigongo kamara amazi mbega nka birya ariko arabivuga ariko arabibwira abantu ari imbere y'inama nshinga amateka ariko by'ukuri arayumva nyine yuko ukurya abivuze yuko ariko nyine mbabyumva nyine ko ari by'ukuri ari ukuri ahoho nibaza ko bariko barazura ibinogo by'abantu ndakuye Ademir Kenze yaba FNL bagandakuye mukuri intwaro yabo icyaba SNL icyaba ki nje nibaza ko ari ibyo batsuye kuko ntibombwira abantu muri Sebutande bapfuye Sebutande ngo ntuzi zabo ziracyakomeye ya icyo ntibibaho nizaba ariko baricagura muri kino gihe cyabo muri kino gihe cy'intwaro yabo
ngaho ukuri arangwa n'umutima akamavugwa neza mu bantu bose ngaho ukuri arangwa n'urucumu ngaho ukuri arangwa n'umutima
ni kuri icyo cyumviro cya sinzi nkayo Emile turangirije ikiganiro cyacu wibaza iki cyo kuri uno munsi dushimire mwese mwariko muratwumviriza namwe mwese mwagize icyo mushikiriza tukaba twagarutse ku cyegeranyo cy'umugwi Severe kugejwe ukuri no kunyanisha Abarundi w'icyegeranyo washikirije inama nshinga amateka hari kwerekezo ry'umunani uku kwezi uno mwaka nyine cyegeranyo kivuga ivyo uyu mugwi waranguye muri uyu mwaka Prosperi Nzisabira niko ndakibashikiriza na Teo Domini Mani Rambo na Muhinga Bw'Ivyuma tukaba dusubiye kubashimira na ubutaha
Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi
Wibaziki
twakure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Mirabiki
kwa
kwa
ndere kwa kamwe kwa